imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwa mwenye tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi. Abakenyezi barakunze gukoregwa mabi menshi nabo byubakanye. Haciye iminsi mike habaye ubwicanyi bwateye agahinda batari bake, aho abakenyezi babiri bishwe bunyamaswa n'abagabo babo muri karitsiye Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Umwe muri abo bagabo yishe arashe umugore wiwe, yongera komeretsa bikomeye umwana uyu mukenyezi yari ahetse. Uwo mwana w'amezi 8 nawe yahavuye yitaba Imana kubera urusase rwarashe nyina guhavuye rumushikira imbere yaho. Kandi uwundi mugabo yishe umugore wiwe amunigishije umusegetera amunyegeza mu nzu iminsi 5. Ayo mabi muyavuga ku iki? Hoko gwiki mu kibano kugira abakenyezi bakingigwe amabi nkayo? Hamagara mushikirize ibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Nimero ni ya indi nyene ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese rero nkuko bisanzwe muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abakenyezi barakunze gukoregwa mabi menshi nabo byubakanye muri karitsiye Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Mu minsi yahera umwe mu bagabo yishe arashe umugore wiwe, yongera mukomeretsa bikomeye umwana uyu mukenyezi yari ahetse. Uyu mwana w'amezi 8 ahava yitaba Imana imbere yaho. Kandi wundi mugabo yishe umugore wiwe amunigishije umusegetera mu nzu amumarana iminsi 5. Amabi akoregwa abakenyezi nkuko twabivuze ni menshi. Turifuza rero nk'ukuru no munsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme kwihweza icokogwa mu kibano, mu ntwaro, mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo ayo mabi akoregwa abakenyezi ahagarare. Abakenyezi bareke guhohoterwa mu kibano mu ngo zabo. Twatumiye rero umufaso ni Mubindi Cecile, umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe CAFOB, ishyirahamwe riharanira ineza ry'abakenyezi hamwe no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Turi kumwe kandi n'umushinganahe Joseph Mujiji aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Shovif riharanira kugwanya amabi akoregwa abakenyezi, bo bakabikora babicishije mu gukorana n'abagabo kugira babafashe kwibuka no kumenya uruhara rwabo mu ngo. Ariko dutangure twumve inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yakurikiranye hafi mu karere ka Kanyosha, aho ubwicanyi buherutse kuba bwateye agahinda abatari bake, aho inkuru twabwiye umugabo yishe umugore wiwe amurashe. Tuyitega amatwi.
Nakiye nkubise umutima kwa majambo abwiye papa we wanje ko azomwica akamuzana ari kiziga tugasigara turahamba. Urumva nyine nakiye mbere cyo mfata n'icyo ndeka.
Ikeje Uyu numuvukanyi wa Louise Hagabimana yarayatswe ubuzima n'umugabo bari bubakanye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uyu wa gatatu nkuko uyu mukenyezi abivuga. Commissaire OPP 1 Prime Nduwimana yari yarahigiye kuzomugandagura. Ababanyi b'uyu muryango bavuga ko imbarutso yo kumurasa akoresheje inkoho yo mu bwoko bwa pistolet yavuye ku mpari bagiraniye, aho uyu mugabo yazanye umwigeme bokoresha mu bunywero bwaho biyungunganya ku ibarabara rya Kizingwe riri muri quartier ka Jiji, undi nawe ntamushake kubera ko yamwikeka ko bakundana. Ntamvukiye Mariusi numwe mu bari babegereye yagerageza gusukamwo mabisi yigana uko byagenze.
Uwo mugore yarayapfuye cyane, nari nicaye hajyana niyo aravuga ati cyane ibintu uwo mukobwa cestingeza sinavyemera ko antahira mu rugo canke adandatse ibintu narondera ubundi apanuye navyeho umukobwa akumba guma baterana amajambo. Hanyuma rero turabahoyahoya baricara mugabo mu masaha moya n'inusu arabwira umugore aragaruka guhana umwiherero n'uwo mukobwa arabaza umugore wacu mbona no kugurira iki none sino kugura brochette sitigenda uyinzanira umugabo acaragenda mu izo saha moya. Brochette yayizanye mu masaha mbiri saa tatu zibura rero induru ishirasubira iraba mu izo saa tatu umugore atanguye gutukana n'uwo mukobwa zamona uwo mugabo ateye ikofi uwo mugore wiwe. Umugore wiwaca amera nk'uwinjira mu nzu agomba asohoke chese cambona kuyo pistole amurasha urusoro rumwe nanje kubera nari ntekereye hampande ya candaryama caninjira mu nzu akimurasuka mbere yaramusavye ikigongwe acamurasa izindi mu nyuma cinamaze kunyega kubera nari mbonye bitacoroshe.
Uyu yari hafi yahabereye ubwicanyi avuga ko uyu mukenyezi yarashwe ariko arabana mu maso n'umugabo. Umwana yarahetse mu mugongo w'amezi umunani nawene yarashikiriwe n'urusasu arakomereka. Mu bushikiranganji bw'umutekano bavuga ko muri kino gihe umwana ariko aravurirwa mu bitaro bitagira imbibe by'ababirigi. Uru rupfu rwatumye n'ababanyi barara mu ruhagarara kukaba nkako twasanze bahagaze mu tugwitugwi basa n'abahundagaye. Kamariza Pascaline n'umwe muri bo.
Kumva rero umuntu aboroze w'umukenyezi twatwibaza tuti rero ubu ni umugore n'umugabo babagwanye cyane naho byoba ari bisuma bishatse kuguma mu nzu haheze umwanya rero niho twumva kandi yongeye kurasa twumva araboroze ngo yo umwana cararira rimwe twese yatuguma mu nzu yatuguma twumva mu gwinshi biranga ko dushobora gusohoka byaranse ko dushobora kuryama ko tumaze kumva ugwama kandi tugakumara kumva inkoho byashyize byaranga ko dushobora kuryama.
Louise Hagabimana ni umukenyezi agira kabiri yishwe n'uwo bubakanye mu kiringo cy'amezi atanu muri quartier ka Jiji nyene. Bamwe mu bakenyezi babona ko ukudahana bishobora kuba biri mu bigwiza mabi bakoregwa.
Bibonekana yuko umenga twebwe abakenyezi agateka kacu ntako kabisa uwundi aheruka gupfa yishwe n'umugabo amuzingirira mu musegetera kandi abajeje intoro barahashitse n'abaturongoye ariko mu ivyo byose byahabaye nta nkwirikizi yabyo habayeho ndende naho bagirageje kumufata uwo muntu ntabirebire bamukoreye. Umva rero nico gituma kiboneka yuko umenga n'abandi baba ariko babikora ubujyo babona yuko nuwakoze ivya mbere atankurikizi yahabaye.
Bamwe mu bakenyezi bavuganye n'ijwi rya Amerika bo muri no quartier ya Kajiji basaba ko hogwizwa ingufu mu kubahiriza agateka kabo.
Dushaka agateka k'abakenyezi ko kagaruka kagasubizwaho umukenyezi akaboneka ko ari umukenyezi mu rugo kubwira ati ndakwica ntankurikizi kandi ntawo mukurikirana.
Rero abakenyezi barakwiye kuza barapfugirwa kubera hariho benshi bahohoterwa mu mazu ntibinamenyekane. Nkatwe bato bato hari igihe bipfira ngaho nyine n'abatware niyo bivuze ugasanga ntacyo babivuze ko baraho barihoreye.
Icyo gituma rero turiko turasaba dushimitse cyane rwose tuvuga ati yuko agateka k'abakenyezi kobonekana kuko abakenyezi kugera ubu turageraniwe cyane.
Umuhisi Louise Hagabimana w'imyaka 36 yarasanzwe akora akazi k'ubunyamabanga ku ishure shingiro ry'umutumba. Muri abo bana batandatu asize mukuru afite imyaka 10 nyuma yo guhagarika uyu mukomiseri yihaye inkumbi. Muri kino gihe hasanzwe ariko harakogwa isekeza ryahariwe iminsi 16 yo kugwanya mabi akoregwa abakenyezi. Igipolisi cyamusatse mu nzu gitwara inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov na pistole hamwe n'ibindi bikoresho byo mu kazi. Uyu ariko avuga ko babitwaye mu buyobozi bukuru bw'umutekano.
ko dushije ikintu gishobora guhungabanya umutekano mu nyuma twadukwegeye iki umujyango nabo nyine twabishyiriyemo wanaka tatero cy'umujyango kirimo soko
ubushikiranganje bw'umutekano buratera ibyatsi ubwo bwicanyi bw'agahomera bunwa bukanavuga ko bugiye gutohoza neza imvo z'ubwo bwicanyi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze cyane Diane kuri iyo nkuru wakurikiranye ku ruhande rw'intwaro canke ubutungane bwarakoze inkurikizi ziriho uko yarashe umugore wiwe yaraciriwe urubanza reka twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana uko yakurikiranye urubanza aho baruca
Abantu benshi hagwiriyemo abakenyezi bari bishikiye kuri parake ahasanzwe yakorera Sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura bamwe bagifise ubwoba n'agahinda baguma baza kuraba uke kwa kugandagura umukenyezi wiwe abandi ntibihangana kuko amosozi yabatanga ku maso babonye se umukenyezi Louise Hagabimana yagandaguwe n'uwo bari bubakanye mu ntahe kibiriraho umushikiriza manza mukuru wa leta yavuze ko arega OPPN Prime Nduwimana intwazangabo mu gipolisi yari vizipete rya major ko yagandaguye yabiteguye kandi akoresheje inkoho y'akazi umukenyezi wiwe akomeretsa bikomeye umwana wiwe w'amezi 8 ubu ameze nabi ahagwari waserukiye leta yemeje kuyo yagirizwa yiyemerera icaha kandi ko atako yari kugira kuko ivyemezo byose bikwiye bihari ko yakoze ubwo bwicanyi ahawe jambo Prime Nduwimana yemeye icaha naho yavuze ko hari ibyo atemera kuko atigeze ategura ubwo bwicanyi ahubwo atazi ibyamushikiye uyo yagirijwe icaha yabwiye Sentare ko aheruka agiye kugura amayinite ya telefone agarutse agasanga umukenyezi wiwe ariko agwana na Renilida umukobwa yari yazanye gukora mu kirabo niko guca akanga umukenyezi wiwe ko agira murasi nkuko yabishikirije yibaza ko mu nkoho yiwe mu bwoko bwa pistole atamasasu arimo atangaza no kubona yihekuye ivyamiriwe kure n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza Oscar Rumera Magabo akaba yabwiye Sentare ko ubwo bwicanyi bwateguwe kuko iyo Renilida yari umuhabara wa Prime ariko gituma bashwanye n'umugore wa Prime kuko iyo mwigeme yashaka kurara mu nzi we nawe akabihakana ivyunganiwe na se wa Louise Hagabimana mu kwemeza ko Prime Nduwimana yari yarahize kwica umugore wiwe Umutama Aaron Gahungu akaba yavuze imbere ya Sentare kuyo mukwe wiwe yanamusanze muhiriwe aramwibwirira ko azokwica umukobwa wiwe akamuzana ari kiziga kandi atakindi bafata ro gushaka kumuzanira kwa bandi bagore mu gihe bari bavyaranya abana batandatu ikemeza rero kubwo bwicanyi atari manuka kiretse ibyo waserukiye leta yerekanye ibisigarira by'amasasu bibiri vyarashwe Louise mu kwerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe nkana Acha agira ko asabira umunyororo wo guhera yo major Prime Nduwimana yisunze ingingo y'214 n'iy'215 mu gitabo cha kabiri cy'amategeko mana vyaha zijanye n'uwakoze ubwicanyi yabiteguye ku ruhande rwabuze Aaron Gahungu yasabye Sentare indishi y'akababaro y'imiliyoni 250 no kuraba inye nazotunga abana sigiwe n'umukobwa wiwe atigeze akosha nayo Prime we yemeye icaha ariko acasaba gucibwa inkoni ngufi kugira aronke ingene yorera abana Sentare yatiyishira mu mwiherero wamaze umwanya muto ica ishikiriza ko iciriye umunyororo wo guherayo Prime Nduwimana indishi y'akababaro k'imiliyoni 50 ko inzu yaravise igiye guhabwa sebo kwa kayipangisha kugira rera abana umukobwa wiwe yasize ikindi cyafashwe na Sentare na makonte ya Prime hamwe n'ibirabo bibiri yaravise ibirimo byose bikazogurishwa bigahabwa umuryango ureza abana iyindi nyingo yafashwe na Sentare nuko izo ngingo zica zijya mu ngiro zigakurikizwa naho ugo rubanza go kunguruzwa Aaron Gahungu yashimye ingingo ya Sentare n'avise amakenga kukunge n'ugo rubanza ruzoja mu ngiro ahatanga karorero k'abafatwa mu minsi mike bagaca bidegenze
baramupfunze hirya y'icyukumva arapfunguwe ayo niyo makenga afise nk'ibyo bavuze yuko ngo umutungo wiwe nshobora kuwushikira jewe ndetse abana ni ukwirukanka nkababa ukuntu nobimenya kuko umutungo sindawuza aho uri na konti yiwe y'amafaranga sinzi ahari sinzi ngo naya kumbura yoba yaranayakuye kuko urumva ubwo bubisha bwari buteguwe nta kintu yoba gifise ivyo rero ubutungane bukitse hamwe byujana n'ingiro nta kundi uwagiye yagiye nahebye
eka na bamwe mu bakenyezi bari baje kumviriza urwo rubanza bashimye rwaciwe na Sentare Amisa Nshuti umwe muri abo agasaba ko uyo muntu yocungerwa bikomeye kuko ashobora kubandanya ko rubwicanye
rugenze neza kubera ko bamuciriye urubanza rwo guherayo umwicanyi wo kwica umugore babyaranye abana batandatu nukuri bagize neza kuri uru rubanza bamuciriye mugabo bararabe neza nahijya yejo azokwica n'abandi no mu mpimba nikinywa amaraso
Rimendo w'Imana akaba yagandaguye umukenyezi wiwe kwigenekerezo rya kano kwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'isaha zitatu z'ijoro muri karitsiye Kajiji zone Kanyosha komine mu gisagara cya Bujumbura. Abari hafi yahibara ryabereye bemeza ko uyo mukenyezi yari ahetse umwana yarazwe amasasu atandatu. Amasasu yafashe n'uyo mwana ubarembeye ahagwari kandi atawuzi ko azoharokoka. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana nkuko batari bake bakurikiranye inkuru uwo mwana w'amezi 8 yagiye kuvugwa yahavuye yitaba Imana turahojeje rero umuryango wabuze kuri ayo mabi yakorewe umuryango wabo tuje rero mu kiganiro nyezina twakira batumire bacu Madame Cécile Mubindi muhuza bikorwa mu ishyirahamwe Kafob tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
ego murakoze
Namwe mushinga nahe Joseph Mujiji mushinga nahe Mujiji aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Shovif riharanira gateka k'abakenyezi bakaba bakorana n'abagabo mu kubafasha kugwanya ayo mabi turaguhaye ikaze nawe
murakoze
Madame Mubindi tuhereye kuri mwebwe ububicanyi murakorana n'abakenyezi kandi birumvikana ko bibabaje cyane kumva inkuru nk'izi mwazakiriye gute mugiye murumva ubwicanyi bwabaye nk'umuri ku kwezi ku bakenyezi
murakoze kumpa ijambo nukuri birababaje cyane kandi niyo akajyo ko guhoza umuryango wabuze twese twarumiwe tugwa mu gahundwe kubona ibintu biba nkamwe n'ibyo hagati y'abubakanye aho umuntu ashobora kugandagura uwo babanye igihe kitari gito nk'iyo myaka 10 kandi barabyaranye abana bashika batandatu n'ukuri n'ibintu biteye agahinda bibabaje cyane rero ibyo twama twabyumvise iminsi yose na n'ibyo byabaye mbere turi mu bikorwa byo guhimiriza kugwanya amabere akorerwa abakenyezi muri ijya minsi 16 muzi yahariwe icyo gikorwa Dejudativisme ku buryo ababyumvise bose barababaye cyane mugabo duca dusanga bose abakenyezi benshi bari mu maganya bavuga ko bamwe bavuga ko biteze ko nabonye bishobora kubashikira ni ibintu rero birengeye ubwenge n'ukuri ibintu biko biraba muri kino gihe
ego turagaruka kandi tuvuge kuri bimwe mu byokogwa kumbure nico umukenyezi yokora mutiba nico byo bokora tugiye kuri mwebwe duhindike kumushinga na Joseph Mujiji namwe murafasha abagabo mu kugerageza kugwanya aya mabi mwumvise izo nkuru nk'izo mwazakiye gute mu byumvira kwiki
byatwaje cyane kandi ufatirana na tebe kajyo ku kera impunga umuryango wabuze tukaba yakoba kuyifata ni koko n'abagihango n'ababanyi bofashe uwo mutama agiye kwitaho izo ntano nanone n'ibintu bisanzwe biri mu bantu kandi bikerekana yuko ikibazo gikomeye cyane mu mani cy'ubusina cyane mu bantu bakanye ko ahubwo ko ntahantu hari ikibazo kandi ibintu byose duca n'abakora dukora dushika kurumva ko umuntu abigira amengo ni ibintu bisanzwe
murakoze cyane rwose Madame Mubindi amabi aba afatiye kuri byinshi abafatiye kuri byinshi nk'inkuru twumvise amabi yakorewe umukenyezi yagandaguwe byari bivuye ku kurenga ingo ibigo ku busambanyi canke ku byari ko biraba hagati y'uwo mukenyezi n'uwo mugabo bashwanira uwo muyaya akenshi biva kuki ni biva kuri uko kurenga ibigo canke kuri mwebwe muri iminsi ya vuba mubona biva kuki ayo mabi akenshi akorerwa abakenyezi
ego mu bisanzwe mu bituma amabi hamwe nayo ashika mu ngo ico cyo gushurashura cyo kurenga ibigo byo guharika byo kubuza umukenyezi kugira ikintu na kimwe ushobora kuvuga mu bijanye no gutunganya iby'urugo twasanze ari ibintu bikomeye cyane eho abagabo babona ko menga barabirekuriwe bakabinta nta nukwinyegeza mengo biri mu migenzo kandi tukabona yuko bidahanwa bikwiriye ibyo rero nibyo twasanze bigora cyane abakenyezi aho twari ko turaharira abakenyezi bakavuga bati none uja kwitwara ngo yarenze ibigo ego muratubwiye ibihano baronka mugabo ya mande batanga ava mu rugo wewe ugacusigara wifumbereje ugasigara mu muryango uwo nyine kubikora bagufata nabi bakagutukagura yapfunzwe hoho baravuga ko wamushoye kumufunga kumufungisha kumwicisha abakenyezi bakabura yo bacira nayo bamira ari naho kenshi bamwe bamucusanga bavuga bati nta kamaro kuko ibyo bintu no bishira habona nta kamaro yuko nugenda kwitwara ubundi murazi ko mu mategeko nkanabyaha no kuba umuntu yahigira uwundi kumugira nabi kumwica ibyo bita menace murazi ko mwisanzwe birahanwa ariko ibibera mu ngo dusanga ata ni gake babivuga bigumira mu gifuri
rero kuri mwebwe ikibazo bandanya
oya nariko ndavuga nyene yuko usanga ayo mabi akoregwa mu ngo aragoye cyane ngene abakenyezi bayifatamwo kuko usanga menga ntibabategera nta sabo mu kibano sa rimwe na rimwe n'ababyeyi babo abati ntababategera
ego rero kuri mwebwe murabona ariko koko ikibazo gihagaze ahanini ku bagabo muri ayo mabi
muri ayo mabi ikibazo gihagaze cyane ku bagabo kuko umugore we anahirahingwa nabikore banamwiketse rimwe abagiye inyuma yabo ariko siko bigenda ku bagabo
mushinga nawe mujiji namwe mubona ikibazo gihagaze ku bagabo ahanini kuri ayo mabi
ariko yo urabye neza ikibazo gikogwa kiterwa n'abagabo ngabo abagabo nibo bateye ikibazo kandi nibo muti ariko imvano yabyo iri kure cyane umuzi wacu w'indero yacu mu ndero baha abana b'abahungu n'abakobwa ariyo itiso ry'ayo mabi kweuko ntitufise indero imwe kandi bakura baduhindera gusumbanisha abana b'abahungu n'abakobwa bagaca rero abahungu bakura bumva ko afise uburenganzira burengerwa abakobwa gushika bafise uburenganzira bwo gukora ibintu bidakorwa baca bimenyera kuko mu ndero dufise mu ndero duha abana bacu no mu mazina dutanga turasumbanisha turanehanisha abana b'abakobwa umwana w'umukobwa bamwita umunyakigo umunyaruhimbi ubwo muhungu bamwise ikintu cy'irembo samuragwa uyo muntu rero ntibajya kumuha ingero imwe ntibajya gukura imwe ntibakura afise uburenganzira bumwe bakura umwe aruta uwundi inshuro zirenga ijana ugasanga rero bibayeho kuva ari muto batugakura mu kibano bakaguma bari ku mwana w'umuhungu akarendegera agakora ibyo ashaka tukaduga tuja ku mashure agasasira indava ku busumbane bw'abahungu n'abakobwa twaja mu byo twemera abantu bakajya kwemera ibintu ugasanga bariko bigisha abantu ibintu bitari byo yuko umuhungu umugore ari igice cy'umugabo duhereye by'iremwa ariko ari uko gusa basangiye kamere k'abantu uko biduga rero usanga iyo ndero yo kuva hasi iyo ndero aho karanga nderano ariho gatuma abahungu biha ububasha bakitirwa ububasha burenze gushikaho bajya ngo gushora kwaka ubuzima bagenzi babo iyo rero mu kujyango iyo umuti umutunda kuva ngaho nyene ikiyo iyo tsandiri iyo tsitso ya mabi aba yafatiye ubitsina cyane cyane aba mabi yose asanzwe ayo rero muhazi ko mubabi yafatiye ubitsina harimo yo gusashuza ku nguvu hakamwo ayo gusindikaza ku muzi ku mubiri hakaba ayo gusanzaza amagara yo mu mutwe no gutuma umuntu umushawi wa muhagaze agatundura ibyo rero insitso iraho mu ndero duha isumbanye abana bacu no mu mico n'imigenzo tugenderako tugatubyubakirako ugasanga niyo tugiye gupfa umugore baciye kuvuga ngo agiye gupfa inka muntu inka nacyo bayibaza so inka ntibaho ibyo ni byo gusezerera tugaha agaciro gakomeye umukobwa akagira agaciro mu kibano kuko aho ndi kuvuga mu kibano ko tunda guha agaciro umukobwa bagiye guka umugeni n'agahinduka agaciro gahuza imiryango banakubimenya bakahindura ingendo kuko uwo muntu bakoye inka muntu inka uyikoresha ushaka kugera ku macuniro uyigisha ushaka uyishora uyigisha ushaka umva bamuhe agaciro mu ndero mu kibano hanyuma aboneke aba igikuba cokorwa kugira ngo abagabo baronke akajyo kwibaza icyo bajejwe n'ingene bo kwifata mu buzima bwabo
bavuze
ingene tubaho kandi tubaho nabi twobayeho neza kukuhoraho yaturemye ngo tubeho neza tube mu paradizo
murakoze cyane rwose mubuze ibintu bihambaye tuza kugaruka ko kubijyanye n'uko abagabo ari nabo muti muri ibyo bibazo byose muvuze cyane cyane nkuko nko mu mamanza nkuko bivuze ni nabo bavuga amajambo ugasanga bakoresheje aya majambo yo kuvuga yuko umukobwa ari nka muntu ni nabo bakwiye kuyahindura turaza kugaruka utubwire ibindi abagabo bashobora gukora kugira ngo babe wa muti wo gukemura ibi bibazo nk'ibi reka tuje ku murongo wa telefone duhe abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine akaryo ko kubaza ibibazo n'ibyumviro ibibazo mfise ni byinshi ariko reka nabo nyine tubahe akaryo duhere ku witwa Daniel uraho neza
muraho murakumwe ngo ku ijwi rya Amerika
turaho turashima duhamagaye irihe ga Daniel
kandi ndi mu nkambi ya murongo iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
mugira amahoro muri Kongo turumva ko muri mu bihe by'amatora bishobora kuba bitoroshe ariko turashimye ko muri ko muratega amatwi radio ijwi rya Amerika duga ku ijambo
murakoze je nashaka urabona nk'ubu nko muri ibi bihe abagabo mengo bashaka gufata neza abagore babo ariko nuko bogerageza bakicuza kuko nk'abo bagabo mwavuze yuko bisha abagore babo ni ibintu bitangaje rwose kandi binababaje biteye agahinda rwose ni ukuvuga yuko barakwiye kwihanura abagabo kabisa bakihanura bagakunda abagore babo none nk'umuntu yiyumvira kwica umwana kwica umugore wiwe yamubyariye abana abayumvira yuko abana bo bazosigara hehe kandi bazi yuko nyina babishe ntihajya uzosanga agiye kuzana ubundi mugore agaca afata ba bana nabi ni ukuvuga rero bagerageze bajye barafata abana abagore babo neza kuko umugore niwe nkingi y'urugo
urakoze cyane rwose Daniel urakoze reka duhe ijambo n'uwitwa Wilson uraho neza
malaho
mahoro duhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda
tuga ku ijambo
igitekerezo cyanjye kuri icyo kibazo cyitwa ry'abagore rya hato na hato mbona biterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryibanda ahanini mu bagabo ikindi bigaterwa n'amakimbirane ya hato na hato asiga ari mu ngo ugasanga umugabo n'umugore ntibahuza noneho ikindi hakabamo cya kintu cyaje cyo gucana inyuma kw'abashakanye ugasanga umugabo n'umugore ntago bajya bahazanya mu gutera akabariro ugasanga bahora bakandamya bakimbiranye noneho bikazateza impagara za hato na hato ugasanga hanyuma havuyemo umwe wica undi
Ndiye ndumva ruko nguko mbyumva rero nkumva icyaza ari nk'igisubizo cyangwa se umwanzuro ari uko hajyaho kujya bahana bihanukiriye abantu bakoze ibyaha nk'uko nguko bagashyiraho igihano cya burundu cyangwa se hakaba hagasubiraho igihano cyo kurasa umuntu wese wakoze icyaha nicyo ngicyo mbyumva ni wo muco wacika bigenze gutya. Murakoze
cyane Wilson. Turumva ko muricyo muri ubwo bwicanyi buherutse mugabo yaciriwe gufungwa burundu nk'uko bivuze. Tugaruke ku batumire bacu. Madame Mubindi, twumvise ko nk'uko Wilson abivuze impamvu ni nyinshi ziba zatumye ayo mabi akoregwa, cyane cyane nk'iyo umukenyezi agerageje kugarura agateka kiwe ariko akabizira. Yavuze Wilson bimwe mu mpamvu yavuze ko haba harimo n'ibiyo bya bwenge kumbure muri ibi bihe bya Noweli. Nabonana abantu barasoma akayoga bakarenza hoho ho bari ibitigiri biduga iyo habaye iminsi mikuru myinshi abantu bakanywa ibiyo bya bwenge byinshi kurusha iyindi minsi.
Ego duhora twumva yuko abajeje umutekano bahora bashikiriza ibitegeri by'abantu bakoze amabi mu gihe cy'iminsi mikuru, cyane cyane ihereza umwaka usanga abantu birekura cyane bagafata urukanwa rurengeye cyane n'ibindi ubunya bavanga inzoga nyinshi. Birumvikana mu bisanzwe yuko nta muntu yoba akomeye neza atakintu atarasanzwe afise akagwara yokuba gukora icaha nk'icyo, kandi wumva nk'uwo muntu yaragarusamira ngo kuvuga ngo ntazi ingene byamugendekeye kugira ngo abishike ko n'ukuri twibaza yuko muri uwo mwanya by'ukuri ubwenge bwabwahise ishobora kuba biva kuri ibyo bintu. Hambavu ya ka kamenyero twavuga y'abantu bimenyera ko babona cyane kimwe kibabuza kumengo bafite ububasha bwose ku bakenyezi babo. Mugabo ibyo birarengeye ubwenge kuko nta muntu yokwimvira kwa kuzima uwundi ngo ni uko ngo amuganza amufise kububasha
babigiye ku rundi rwego.
Muri icyo gihe twe twibaza ko nkumbure haba ari ikintu kitagenda neza catewe n'ibyo biyarura mutwe nkumbure cyane ibintu biduze ishavu rirerire cyane. Ibyo rero tukama tuvuga tuti mbega none ko batagira giturumbuka biba ari ibintu byateguwe nk'uko ababyeyi banyakwigendera babivuze. Erega nagira mbwiye abantu bariko batwumviza yuko bimaze kumenyekana yuko amajambo tuvuga kenshi ararema azana igikorwa akwega igikorwa. Urumva rero umuntu yamiza mu kanwa nzokwica mu bwenge bw'ico ico cyumviro cyava kikaduga akazobona ko agishikako, kandi rero urumva mu mutwe nkumbure abona yuko atazona gihanirwa mengo ntawo mukorako. Rero muri ico gihe twebwe tuvuga tuti nukuri n'ibintu biteye agahinda twibaza yuko turakeneye ba bantu b'abahinga bigisha cyane ibintu bijanye n'imibereho imibereho y'abantu bajya bita psikologe
guhindura inyifato boza
barafasha guhindura inyifato bakaraba mbega uwo muntu none yabivuga yanyoye cyangwa atanyoye mbega none yoba yabitumwa n'iki mbega hari kuko umuntu agira ibibazo byinshi akibaza mbega hari aho abo bantu babiri umugabo n'umugore bigeze bavugana neza bagashobora kugira ikiyago bakavugana neza. Ni ibibazo umuntu aguma yibaza bitugora gutanga inyishu, ariko kuri twe turabona yuko bikenewe yuko abahinga nka mwe nabo babaho n'abacamanza mu gihe bikiri mu ntango ya kwaku kubwira umuntu ngo nzokwica nzokwica uwo muntu akaba yashoboye kugenda kubivuga bosuzuma by'ukuri bakamuha umuntu abizi ingene imibereho y'abantu akaba akaganira n'uwo muntu kugira ngo bamenye by'ukuri icyo cyumvira aho coba kiva kandi ndazi neza ko muri rya bwirizwa rishasha rigenga ama gukingira abakorewe amabi no guhana abayakoze birandikwa yuko mu maposte y'abapolisi bari boshiraho umuntu nka mwene uwo kugira ngo yumvirize ibibazo bijanye n'ibyo ibi amabi afatiye ku gitsina birimwe muri iryo tegeko rero abo bantu barakenewe cyane hatari hake tuzabarumviriza abo bantu ntibumvirize gusa abo bakorewe nabi mugabo bagatumwa ko n'abo bene kubikora abo bene kuvuga amajambo hamwe nayo ajana muri ayo mabi kugira ngo bashobore gukinga hakiri kare barabe by'ukuri ibintu bimutuma babumvirize sinzi rero yuko nko kuri abo bantu byashikiye hari icyo bacarabaye muri ubwo buryo twumvise umubanyi yavuze yuko yaza arasukamwo mabisi ego twari dukeneye nkumbure kumenya by'ukuri cyakozwe mu kibano abo bantu bama bariko barumva ko bavuze induru tukamenya icyabaye cyari gutuma nkumbure uwo mugabo adashika kuri icyo kintu kuri icyo kibi yakoze yego
mushinga nawe mujiji kuri icyo nyine cyo gukinga amabi atarakogwa twavuze yuko abagabo ari nabo muti ihindura ry'amajambo bakoresha byo bari bimwe mu byofasha kugira ngo kakumbure n'umuco umuco uhinduke mu majambo bakoresha madame ya Cecile aravuze yuko kumbure iyo habaye nkuko iryo terabwoba ryo kuvuga yuko azomwica ashobora kumbure kwitura intwaro akavuga ati je ndiko ndakorerwa iterabwoba bashobora kuraba yuko kumbure yokoresha mu psikologe abanyuma bamwe bajejwe guhindura inyifato nimba byofasha ubona byo ba bimwe mu byofasha
urumba aho tugeze turiko tuja gukubura ifuro hejuru y'amazi tudakuye ikibitera hariho umuyobozi wa UNESCO yitwa Amadou Matambo niyo yavuze ati kugira ngo tuzo gukuraho ingwano twoyikura mu mitima y'abantu nyuma ko ingwano ayo mani kuyakura kuyarandura mu mitima y'abantu kuko iri mu mitima kandi mu kirundi bari amaze bavuga bati akiri mu nda y'umubindi gasubira mu nda y'umugabo bivuga yuko uyo muntu agiye gukora icyaha agikora kuko kiri mu ndero yiwe ariko yakuze abona kandi ariko yahawe indero kuko kugira ngo duhindure imyifato twenda guhindura indero duha ibibondo mu miryango duha ibibondo mu mashuri duha abakuze n'abato mu madini duha mu byo abatwara intwaro kuva hasi gushika hejuru bigisha turinda gufata nkama tukabikora tugamije kurandura aho kabi kabishi kugusumbanisha abakenyezi abakobwa n'abahungu abakenyezi n'abagabo umva ko ni kuwagishi kinini ya cyane kubona uyo muntu abivuga kure yuko abona ko ari bisanzwe kandi ahari bose abona ko ari bisanzwe kuko niyo ndero barose niyo ndero basiste rero uwo mu bisikoroga uyo mucamanza naho haba ntajya gushikira itsitso y'icyo cyaha kuko n'ubu abantu bacibwa imanza kandi barabivuga ku maradiyo ko bacibwa imanza ngaho amabi arabandanye abantu barahanwa ariko mbabandanye hakugahanwa icy'igihumbi ku byabaye kuko ibibera mu ngo atarawubishwe ntitunabamenya hariho abasinzikara hariho abagwara mu mutwe kenshi umuntu kabivuga atera inkuru arabwa ati mbe muri abona abantu bahora birukanga ngahamwe barabara bafashe bafise indwara zo mu zifatiye zo mu magara make mu mutwe akinye bajya kinzi bishi sirindi abatuagariye haya mu rugo aba urubwa rero yongero duha abana yongero dutanga tujya kuyihindura nituba dushaka ko ubundi bukira tujya guhindura iyo ndero hanyuma rero agacyari kwa gikomeye cyane cy'ubukorera ku bantu b'abagabo kuko abagabo ni serugo umugabo ni senaka umugabo imbere y'amategeko y'igihugu biyanditse neza kwa musaba yuko yo umukuru mu rugo ntiwabazi ibiri mu rugo ibikorerwa mu rugo niwatanga indero indero yiwe ayitanga mu kwigisha abana mubona cyane cyane mu gutanga akarorero keza kuko mu rugo abantu babana neza hari umutekano ko mwawujejwe mu rugo mwawujejwe kandi ko ageze umutekano mu rugo ko bihabwa n'amateka y'igihugu kugihe yaja kubaka urugo ndiramategeko baramwereke yuko ujeje amateka mu gihugu ari umukuru w'igihugu amuserukira mu rugo afatanyije n'umugore wiwe agaca agaciro umugore wiwe yaba ko bamwereke ko ari umukuru umuntu mu rugo niyaba ari umukuru umugore wiwe n'icegera kikomeye kandi ko byanditse no mu ijambo ry'Imana ko Imana izomuha umufasha abereye ku bantu bazi ijambo ry'Imana ni umufasha abereye si umukozi si umukorerwa ni umufasha abereye kuba yuko niyo ari perezida mu rugo nawe niwe minisitiri n'umushyanganji wa mbere ariyo n'ikigega cyo mu rugo ariko iyo ntero rero kuyiha abantu abagabo bakayumva niba bagiye kwiga mu ikomine babigishe iryo teka niba bagiye mu ishengero babigishe iryo teka ryo gusomeranira babakuremo aho kantu gusumbanisha kuko nituvuga turasumbanisha abagabo n'abagore mu byuri bayamaze bavuga bati umuhusha atunga ahusha umugore icyo waje n'uwo mugani wonyine kuko abantu imigani mibi gusa bagatanga gutukira ko n'umugore amusa avuga ariko avugiye agatya kiba cyangwa ngo isama y'umugore yasasha bigasiba ariko isama y'umugabo irasama rukaguma tugasezera iyo majyambo mabi mabi rero tugasezera tukavuga yuko hagusama y'umugore isama rukaguma ugusama y'umugabo isama rukaguma bakamenya ko hari ijambo mu rugo karahara mu ruganda ntibacura kandi umutwe w'umwe wifasha gusara kwifasha gusaba nta rero abantu twokwiha uburenganzira bwo gusambura ibyagizwe n'uhoraho kuko Imana yaremye umugabo ngo babane n'umugore kuko umugore yobana n'umugabo bakaba mu iparadizo muri Eden bamenye ko Eden batubwira batwigisha si sijya gusa ya Adamu na Eva uno munsi mu rugo
ubuzima bwa misi yose
Eden iyo Eden uyibazwa n'umugabo amenye ko ajejwe kumenya yuko urwo rugo bafise umutekano bafise amahoro bafise ituze bafise ibyo bafungura uko umutekano wa mbere n'uwo mu nda n'uwo ku mubiri ujya gukurikira ariko umutekano wa mbere n'uwo mu nda kandi mu kiyundi bayamaze ati umugabo n'uruboho nda gusuma akamenya rero abana akaba yongeye mu mico myiza no mu byago
Ee urakoze cyane mushinga nahe mujiji watanze impanuro nziza cyane wavuze yuko cyane cyane tuhera ku mizi y'imico y'inyifato tugatangwa tukigisha ugugwaruka rukiri ruto uti tugahindura amajambo tugahindura tukoresha nk'amajambo y'ukuvuga yuko umukenyezi ari cegera ari umufasha abereye tukahindura amajambo ariko ndifuza yuko umufaso ni Cecile Mubindi nawe nyine agaruka akatubwira intambwe umukenyezi yotangura gufata iyo abonye yuko hari ikitagenda neza yokora iki twavuze yuko mu psikologe yego yofasha ariko nk'abakenyezi batwumva bashobora kuba bariko baratuntugwa bafite ibyo bibazo byo mu mutwe twavuze yokora iki neza na neza yohera hehe mbega yohera gutangura kuganira n'umugabo wiwe yobwira umuryango wiwe yobwira abajeje intwaro turaza kugaruka madame Cécile utubwire bimwe mu byo umukenyezi utangura gukora ariko reka mbanze ndukire mpe umwanya abandi banywanye bijwe rya America twakire Samuel uraho neza
mahoro
duka ku jambo kibazo canke cyumviye
nagira mpere cyumviro mu Burundi waje hari ikintu bita kudahana umuntu akoze ikosa ziramuhana iyo umuntu yizimuye ajya muhora mu ibarabara ariko aritendereza kandi mu Burundi kujya barakosa ibintu bisimigambye cyane nibyo bintu bituma ataha kudahana kubaho
kuri wowe rero ikibazo ni ukudahana nicyo bituma abagabo babandanya gukora amabi bakora
kuko uyu munsi yica umuntu ejo mugakamuhurira mu ibara arimo aritegenda
ariko twumvise ko umwe uwo mugabo aheruka gukora ayo mabi yaraciriwe urubanza nubwo hariho amakenga y'uwo se w'uwo mukobwa yuko kumbure ashobora kutazoronka ibyo byose sentare yategetse ariko twumvise yuko urubanza rwabaye kandi yuko yaciriwe urubanza rwo gufungwa burundu twizere yuko bizokurikizwa reka tubandanye ku murongo twakire Cédric uraho
mahoro
mahoro neza
turashima kabisa
uhamagaye uri hega Cédric
ndi mu Kirundo aho bitwa mu nkomero muri komine ya Ntega nje kuri ibyo icyo nabivuga ko ndabona abantu abagore nabo burya kuri ibyo hose bajya abo hari igihe umwanya usanga nabo babifisemo uruhara mpaka nk'ubu urashobora gusanga kubera mu mategeko baravuga ati umukenyezi nawe nagira ijambo mu rugo ama rero bashitse mugira umukenyezi akama abona yuko ari we afise uburenganzira bukomeye cyane mu rugo
bandanya
hama nimba umugabo aguye ko n'agakosa na gatoya umugore akaca ashaka kujya hejuru ngo bajye mu bashinga ntahenga ibiti aho rero umugabo nawe biratuma yumva agashavu karenze akavuga ati byose ni kimwe kuba yagiye kuntanga mu mategeko nkaho numva ubuzima bumperanye notuma nigira kwibera mu gasho
numva rero no kuvuga ko kuri wewe baba basuzuguwe icyo kintu bakaba batacyihanganira
abagore nabo bakwiye kumenya nimba bangana imbere y'amategeko bakubaha abagabo babo nimba umugabo wiwe ari umunyamafuti akamenya ibyo amugeramo akareka kubona yuko nawe ari hejuru y'amategeko kubera uraba bari mu nzu azogwana kandi azomwisha kubera ntamusumbye ingufu
none kuri wewe ubona umukenyezi yokora iki yego twumva ko ashobora kuba haba uruhara rw'umukenyezi ashobora kuba yavuze amajambo canke atasoneye umugabo wiwe iyo ari mu gihe bivuye kuko uwo mukenyezi ariko fatwa nabi yokora iki umukenyezi ko turiko turavuga ku bijyanye n'abakenyezi n'icyo bokora iyo byifata mu
mukenyezi muri icyo gihe yego abagabo nabo hariho abusanga bahoze abakenyezi ku buryo babona bafata ngo nta gaciro bafite muri icyo gihe umukenyezi ukuntu mbona iyo bigenza iyo utayitura ubutungane ahubwo yogenda ajya mu muryango akaraba bajya abantu bakomeye mu muryango akabitura bakabumvikana ibica kandi mu gihe byoza biragenda gake gake hari igihe wasanga
canke n'umugabo nawe nyene yogira uko nyene abonye umugore atamusone canke atakoze ibyo bimushimisha nawe nyene yoja mu muryango akavugana nabo mu muryango niko
bibona
urakoze cyane Cédric reka tubandanye twakire n'uwitwa Thomas mbere ko duha ijambo abatumire Thomas uratwumva dozijwi Thomas gera telefone tukumve neza
ndi Bujumbura ahanini kuri iki kibazo cy'ifatwa nabi ry'abana rugo cyangwa wita abakenyezi abandi abapfasoni ndetse uvuga ko keshi birashika ugahura hariho abagabo batajwe uhura abona yuko umugore ari umukozi gira akamugereranya mbere hari n'ababashira inyuma y'abayaya bakabafata nko kumenya n'abashumba iryo nacyo ikosa utegerezwa kumenya ko umugore ari umufasha ari ukuje kugufasha ibikorwa kumbure imwe imwe utaba woshobora kugira amufasha mu rugo kugira kuko umugabo aba umugabo iyo afite umugore kuko idafite umugore nta bugabo uba ufise kuko ntiwovuga ngo uri umugabo ntacyo bugaba mbimake rero hakaba n'ingeso dukunze kubona aho bitanye n'udufaranga uhura nk'umugore yagize amahirwe akaronka akazi akabona niwe aronka amahera menshi atanga mu muryango ugacubura cyangwa agasuzugura umugabo n'iy'umugabo bitari ku rugero rumwe ku buryo bw'amahera yinjira mu muryango ugacubura aramusuza ahura nk'umugore ataha amasaha y'ishati niwe atahira ku mugabo ugahura umugore ageze no ku rwego wo kujya mu bandi bagabo umugabo rero amaze kumenya ifoto yambara induru rero tuvuga ni ku ruhande ko nk'abo bakwiye kuyikebuka bakaraba ibane ariko batana kuyinkubira umwe wese akora icyo agiye undi akora icyo agiyejwe habe no kubahana mu muryango ni ibintu byogenda neza
urakoze cyane Thomas ereka tugaruke kumbure mu mushinga nahe mujije araza kudufasha kuvyo umugabo yokora cyangwa impanuro yo bafitiye abakenyezi babo bari ko bararonka uburyo bwinshi burusha ubw'abagabo babo ugasanga barahinduye ingendo ariko reka tubanze duhindukire kuri madame mu bindi atubwire bimwe mu byo umukenyezi yotangura gukora mu gufasha umukenyezi kwitabariza
ego murakoze banje gushimira cyane abavuze bose kuri iki kibazo kuko baratanga intumbero barumva ikibazo benshi kuko ibyo ushinga nta mujiji ashimikira ko cyane bijanye n'indero natwe nibyo twigisha abakenyezi iyo turiko turaganira ku bijanye n'ingene ubwo ni busumbasumbane hagati y'abahungu n'abakobwa ko ingene butanga indero bigahera hasi ariko muri uno munsi kuko imigenzo itarahinduka n'abakuze nyine batakirirwa barakeneye yuko bakebugwa rero ibyo abandi bari kubaravuga yuko hagati y'umugabo n'umugore hoba ukumvikana hoba ukudakengerana hari abamaze kuvuga yuko hari abakenyezi iyo barose uburyo baca bakengera abagabo babo ibyo birashobora gushika cyane amurusha kuvuga wundi nawe nzungura afite mu mibereho yiwe ari umuntu atekanya atekereza adashyira urwamo hejuru ibyo byose tubazi ko bishika ariko nubwo bimeze uko abakenyezi benshi barahohoterwa biteye ubwoba kandi bakagirirwa nabi kubera ko bifatiye cyane ku nguvu hanyuma ibyo umukenyezi yokora kugira ngo ashobore kwikingira bwa mbere ni uko je ntutangura guhanura abigeme muri kiya gihe bakiriko barashakana muri fiyansayi bakimenyana bogerageza uburyo bwose bwo kutashyiramo ibisho birengeye bakabanza bakaraba ko bashobora kwiga abo bagendana uko bameze kuko mu indero y'umuntu afise ubukari bwinshi agira intuze benshi biraboneka mu bakiriko bararonderana twama tubumviriza bakavuga ati ni ukuri n'igihe twari fiyanse jewe yarambashije kunkubita cyangwa yanankubise bimbamenda ibyo mugabo akarenza ko akagenda ibyo rero umwanya w'igihe yo kwiga mu kwitegurira kubaka urakenewe mu mashengero basanzwe babaha umwanya wo kubigisha barabigisha bikwiriye ego biragoya si ukuvuga ko bose baca bashika ngo bubake neza kubera ya mico ya kera nkumbura itarabavamo twagumye kandi dusaba mu ntwaro murazi ko haba ubugeni bwemewe n'amategeko ko naho nyine izo nyigisho bozishyiramwo bakabaha umwanya tuvuge nk'ukwezi kose babigisha kangahe ingene bazifata mu ngo nabyo byofasha cyane hanyuma mu gukinga ego byofasha hanyuma bakamenya amategeko bazogendera ku bakamenya ingene urugo zubakwa ngaha mu nkuze ya muri meri ya Bujumbura turazi ko bamaze kwitangura kubikora sinzi mu yandi makomine ko babikora
bakuvuga inyigisho zakenewe
umuntu akagerageza kubakana n'umuntu no vuga nti hari mushobora kumumenya gose kuko waremye umutima w'umuntu ni wamuzi umuntu imatima ko ameze ariko hariho bike bike umuntu ashobora kubona mumaze iminsi mugendana n'umuntu
ariko kuba amaze igihe babana n'uwo muntu ibibazo birahari
amaze igihe babana n'uwo muntu rero hariho inyifato abakenyezi tubabwira kugira ubwa mbere ni kuraba yuko umwanya wo kuva yo kuyaga nabo bantu mbega ntiwigera uboneka worondero umwanya mwiza babona ko ububereye w'ingene bari buganire ikiyago mu rugo rero hagati yabubakanye kirakomeye cyane kandi no kuraba umwanya mwiza nabo ntibatwaga nishavu cyane hanyuma byananiranye murazi ko ari imiryango ishingiranira abahavuzwa amajambo hariho babandi babahagarikizi abo rero kenshi abakenyezi barahisha ibiba mu ngo banka kwiyararaza kuko ibyo byo bibwiye uwo ari we wese agashobora guca bijyana mu ibarabara nabyo ntacyo bimumarira kuba yabivuze kandi atari ukwandagara gusa nta n'ikindi bimufashe mugabo hari abo bantu bo mu miryango yabo baba barabashinze bavuze amajambo bagize gute abo nibo botangura kwitura
bamarene na bapare babo
yego nabajya ababyeyi bakababwira ikibazo kihari murazi ko no muri sentare iyo imanza z'amatati hagati y'umugabo n'umugore zibashikiriye babanza kubatuma icegeranyo cy'inama y'umuryango
yego
ubumve yuko babashikiriye
akanya katumye gato hari byinshi cyane
hanyuma rero bakamenya yuko no mu kibano hariho abantu bateje umutekano mu kibano bajya batoye umutumba bajya banyumba kumi bajya bakuru umutumba nta uhisha umwotsi inzu yamaze gusha muri icyo gihe bimaze kugishyiraho ugwa mu ruja hejuru bakagira ntibotinya kugira kwitura abo bantu kugira ngo babafashe bumva yuko kenshi abakenyezi barabidogera abo bantu ngo ntibabategera yoshika yuko batabategera kubera ya mico itarahinduka
urakoze cyane reka
inzego boteza kwitura hanyuma ibindi bigo rero hari ibigo bikoramo abantu atakindi bakora atari ukumviza abantu kandi babivuga babigira mu ibanga ubushikiranganji bujejwe agateka akazi na muntu barabafise mu maprovense hose mu makomine yose mbere no mu mitumba barashitse abantu bashobora kubafasha kugira ngo batore inyishu y'ibibazo nk'amenyo
icyo ni ikintu gihambaye cyane
kimwe n'aya mashyirahamwe yacu ari mu gihugu ntibashobora kubura umuntu bashobora kwitura ngo abagire inama abafashe ingene bashobora kurengera ibyo bibazo barimo ingene byoshobora gutorerwa inyishu
birumvikana kandi twizere yuko akanya katubanye gato reka mpa akanya umushinga ntaye mujije nawe nyene yashyiremo akajambo ka nyuma impanuro utanze zirakomeye kandi nizere ko abakenyezi bakora zumva bazozikurikiza umushinga ntaye mujije dusozera nko mu munota umwe turazi yuko abanywanyi bagaruye ikibazo cy'uko abakenyezi iyo batanguye kuronka amafaranga batangura gusuzugura abagabo bwo mwobahanura iki abagabo murazi nyene bameze nabo nyene barashobora gukorerwa itoteguzwa cyanke gusuzugurwa bigatuma bakora icyo batari gukora uturangiza duhaka jambo kanu
urakoze urakoze cyane 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 usoje kuvuga hasi sino bavuge neza cyo cyane cyago kaje n'icyo cyambe bayla gushimira ko bose abagore abagabo cyago bugo kuko akarenze umwaka karenze mu mwaka kaje mpinga gatebwo icyago mu rugo hanyuma ibyuko abagore bashobora guca bagira ingendo y'ubutoska bakase akazi na muntu akabagabo cyane cyane niyangero twaronka kuri y'umugore n'abaronse uburyo atagira ingendo kitabo iyo rero kuyisezerera yuko abago umugore ahari yokwama afata ibanga n'ibango ryiwe mu rugo niyigere yishyira hatari kuko abakozi bidakorwa cyo tumuhanuwe nuko yokwamana iteka n'itekana mugabo nuko abantu bose na cyane cyane iyo umugore yashwe n'amabi bato bakwama cya ground yako ariwe nzira imbarutse yavyo oya igihe cyose cyo habaye ikintu icyaha gikoze ajyane bukwiwe twifatira ku muntu tutaravye ko ndetse kwaba igisho ku mugore kuko umugore niwe wayinganya marere n'iki yose kandi byaba wabivako oya kuko kumwa uyu wari umwere tukamuha n'iteka n'itekane
urakoze cyane gose urakoze cyane gose
urugo rashaka kuba ukumvikana ko neza
turabashimiye cyane gose madame Cecile Mubindi na mushinga ntahe Joseph Mujiji ku ntererano zanyu n'abaduteza amatwi mwese cyari kiganiro muri isanga mwari kumwe naho yanitanga ishaka tuzogaruka tubandanye kiyago ikindi gihe turabashimiye mwese
turashimiye mugenzi wacu Oriane itangisha ku kiganiro muri sangaje kudushikiriza radio